ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio ya Amerika ivugira i Washington DC ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ikaze muri aya makuru muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ingingo z'ingenzi umukinnyi wa basketball w'ikirangirire Bismack Biyombo arasura abakuwe mu byabo n'imirwano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Le pays doit faire quelque chose pour nous et tout ça.
Mais tout ça, c'est tout l'indira que du hugo, qui du fascha, qui gomba qui va ça, et c'est n'a que, ni qui quoi qui mari. Mais on m'a en fonds à comme ça, qui l'ina, ma ou du coup, qui l'a brûlé, du coup, qui a été l'indéré, et on bichaka, n'a le goussi de l'ouan, j'ai moura américa.
Yari Bismack Biyombo ufite ubwenegihugu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wakinira ikipe ya Phoenix Suns hano muri Amerika. Izindi ngingo z'ingenzi tubafitiye: Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iranenga u Rwanda ko rwaba rwarohereje ingabo muri Kivu ya ruguru, u Rwanda rurabihakana. Uburusiya bwatangiye gusuzuma ibitekerezo by'Abanyafurika byo kurangiza intambara yo muri Ukraine. Amakuru arambuye ni mukanya gato. Duhereye mu Bufaransa, Perezida w'Ufaransa Emmanuel Macron aramagana yivuye inyuma kudeta yahiritse ubutegetsi bw'umukuru w'igihugu witorewe n'abaturage muri Niger. Kuri we ni ikibazo gikomeye mu karere ka Sahel. Inkuru tugezweho na Fidel Niyongabo.
Perezida Macron yatangaje ko kudeta muri Niger kiye kubiri n'amategeko kandi iteye ikibazo gikomeye ku banyagihugu n'akarere kose. Macron yasabye kandi ko Perezida Mohamed Bazoum arekugwa bidatevye. Abajejwe gucungira Perezida Bazoum bamupfungiye mu biro vyiwe ku munsi wa gatatu. Benshi mu makungu babona Niger nk'inkinzo ku bitero by'abagwanyi b'abayisilamu mu karere ka Sahel kageramiwe n'umutekano muke. Ndeko z'Ubufaransa n'ishyirahamwe ONU zategerejwe kuva mu gihugu kibanyi cya Mali mu myaka mike irangiye. Yamara Ubufaransa uracyafise inteko 1,500 muri Niger. Ikugwa ku butegetsi rya Bazoum bishobora gutera ibibazo ku byerekeye kazoza k'izo nteko. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ijambo yashikije ari mu rugendo muri Papua Nouvelle Guinée yatangaje ko ibwirizwa nshingiro ritegerezwa gusubira kubahirizwa muri Niger. Yari yemeze ku byerekeye gushigikira amashyirahamwe mu karere ko muri Afrika yo mu burengero nka CEDEAO mu mugambi wo guhuza impande zitumvikana muri Niger cyangwa ibihano kubakoze kudeta.
Fidel Niyongabo. Perezida w'Urusiya Vladimir Putin aratangaza ko leta ye isuzuma yitonze ibitekerezo bya bamwe mu bakuru b'ibihugu bya Afrika byo kurangiza intambara yo muri Ukraine. None Fidel Niyongabo.
Ku munsi ugira kabiri w'inama hagati y'Uburusiya n'abategetsi b'umugabane wa Afrika mu gisagara cya St. Petersburg, Perezida Putin yatangaje ko imigambi yo guhuza impande zegwa n'intambara yo muri Ukraine zari ziharijwe n'ibyo avuga ko ari ibihugu byita ko biteye imbere muri demokrasi. Yavuze ko Afrika muri iki gihe nayo nyene yiteguriye gufasha gutorera inyishu ibibazo biraje ishinga amakungu muri iki gihe. Perezida Putin yatangaje ko igihagararo cya Afrika mu byerekeye politike n'ubutunzi kiriko kirakomera kurushiriza. Yavuze ko amakungu ategerezwa kuvyemera. Yatanze akarorero k'umugambi wa bimwe mu bihugu byo muri Afrika ku byerekeye gutorera inyishu ikibazo kitoroshe na gato cya Ukraine. Uburusiya uheruka kuva mu masezerano yarekurira Ukraine gushorera ingano n'izindi ntete mu mahanga biciye mu nzira yo mu bihari yirabura. Ibyo byarateye impungenge bimwe mu bihugu byo muri Afrika. Yamara Perezida Putin yatangaje ko Uburusiya buzokongereza ibifungurwa bigenewe umugabane wa Afrika, harimwo guha ako karere ingano n'izindi ntete ku buntu. Putin yavuze ko ashaka gukomeza imigenderanire mu bya gisirikare n'umugabane wa Afrika.
Fidel Niyongabo, mbere yuko tukurekura aratubwira iby'inama ishinzwe amahoro ku isi y'umuryango w'abibumbye ya dohoriye Repubulika Centrafrika ibihano byo kugura intwaro zimwe na zimwe Repubulika Centrafrika yo yashakaga ko bivaho byose burundu.
Yamara abategetsi ba Centrafrika batangaje ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe zitegerezwa kuvanwaho burundu. Urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rwatangaje ko uko ibintu byifashe muri Centrafrika bibandanya kugeramira amahoro n'umutekano mu karere no mu makungu. Rwarongereje ikiringo cy'ibihano mu vyirwanisho vyafashwe kuva ingwano yadutse muri ico gihugu mu mwaka w'2013 gushika ku itariki 31 y'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'2024. Yamara ivyo bihano ntibikerekeye guha ibigwanisho kugurisha cyangwa gufasha no kumenyereza inteko zijeje umutekano muri Central Africa iyo ngingo yemejwe n'amajwi 13 mu rwego rwa onurujejwe amahoro n'umutekano ku isi mu gihe Burusiya no gushinwa biterekanya aho bihagaze abategetsi ba Central Africa barerekanye ko bababajwe n'ingingo y'ugo rwego basabye ko ibihano igihugu cyabo cyafatiwe na ONU bivanwaho Burundi umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Central Africa Sylvie Baipo-Temont yatangaje ko ingingo y'ishyirahamwe ONU ari gitutsi ku gihugu ciwe siguye ko urwego rwa ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi rudatandukanye igihugu ciwe n'imigwi itwaje ibigwanisho yavuze ko ingingo urwo rwego rwafashe ari ingingo abanya Central Africa badashobora kwemera yashimiye Bushinwa n'Uburusiya kuba iterekanye aho bihagaze
Ukomeje kumva radio y'u Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mudukurikire no kuri internet kuri www.voa.com kuri Facebook, YouTube, Twitter na Instagram hudusanga kuri VOA radio yacu mu kanya gato na makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika Republika Demokrasia ya Kongo iremeza ku Rwanda rugabe bitero mu ntara ya Kivu ya ruguru Rwanda rurabihakana mugenzi wacu Temistocle Mutijima yadusomeye amatangazo ya guverinoma zombi
Mu itangazo yari yasohoye kuri wa kane General Major Ekeng Sylvain uvugira igisirikare cya Republika ya Demokrasia ya Kongo FRDC yavugaga ko igisirikare cy'u Rwanda kiyemeje guteza umutekano muke muri Kivu ya ruguru cinjiye ku butaka bwa Kongo isata tuzaba mu gitondo cyo kuri wa kane cinjiriye hagati y'imambo ya 13 n'iya 14 Iri tangazo riti abo basirikare bagamije kongerera abandi imbaraga no gukomeza guhungabanya no kuvogera nkano ubusugire bw'igihugu cyacu Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo mu itangazo yavuze ko mu kwinjira ku butaka bwa Kongo abasirikare b'u Rwanda bihaye uburenganzira bwo kwirukana abaturage ba Kongo mu butaka bwabo. General Ekeng kandi yatangaje ko abasirikare b'igihugu cye bashinzwe kurinda imipaka boherejwaho ibyo byabereye bagabweho ibitero n'abasirikare b'u Rwanda. Akavuga ko imirwano yakurikiyeho yatumye FRDC isubiza inyuma abasirikare b'u Rwanda bakoze ubushotoranyi butakwihanganirwa bagasubira mu gihugu cyabo. Iryo tangazo ry'umuvugizi wa FRDC risoza rivuga ko icyo gisirikare cyongeye gutanga umugabo haba mu gihugu imbere no ku ruhando mpuzamahanga kandi ko guhera ubu kigiye kujya gisubiza kivuye inyuma ku bikorwa nk'ibyo kikanakoresha uburenganzira bwo gukurikirana bagiteye mu gusubiza ku byatangajwe na Kongo kuri uyu wa gatanu igisirikare cy'u Rwanda cyahakanye kugaba ibitero kuri icyo gihugu Mu itangazo rigenewe abanyamakuru ry'ibika bitarenze bitatu RDF yavuze ko ibyo nta shingiro bifite kandi biri mu mugambo maze igihe kirekire wo gukwiza impuha n'icengeza amatwara bikorwa n'ubutegetsi bwa Kongo hagamijwe kwihunza inshingano bwananiwe zo kugarura amahoro n'ituze imbere mu gihugu ari nako bushyigikira buha intwaro bukanafatanya n'inyeshyamba za FDLR Igisirikare cy'u Rwanda gisoza itangazo ryacyo kivuga ko ibirego by'ibinyoma gikomeje gushinjwa ndetse no gusubiza ibintu irudubi bishobora kugirwa urwitwazo ku gitero FRDC iteganya kugaba ku butaka bw'u Rwanda ifatanyije n'umutwe wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda Ijwi rya Amerika yashatse kuvugana n'igisirikare cy'u Rwanda kuri ibi ariko Brigadier General Ronald Rwivanga uvugira iki gisirikare mu butumwa bugufi kuri telefone atubwira ko ibyo basohoye mu itangazo rigenewe abanyamakuru bihagije Ibihugu by'u Rwanda na Kongo bisanzwe bishinjanya gushyigikira no gufatikanya n'inyeshyamba zirwanya buri ruhande. Leta ya Kongo ishinja u Rwanda guha intwaro no kohereza abasirikare bayo kurwana ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ni ibirego u Rwanda ruhakana, ahubwo narwo rugashinja umuturanyi warwo gushyigikira inyeshyamba za FDLR zirurwanya. Raporo iheruka gushyirwa ahagaragara n'itsinda ry'impuguke za Roni mu kwezi gushize kwa gatandatu yatunze agatoki ibisirikare by'ibi bihugu byombi gushyigikira no gukorana n'inyeshyamba mu ntambara ishyamiranyije umutwe wa M23 n'igisirikare cya leta ya Kongo FRDC muri Kivu ya ruguru
Temistocle Mutijima Abanyekongo bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo ya Nkamira mu karere ka Rubavu intara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda babangamiwe n'uruhuri rw'ibibazo birimo ubucucike Gloria Tushime yateguye inkuru irambuye
Kuva mu mpera z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2022 impunzi z'abanyekongo zatangiye guhungira mu Rwanda kubera intambara ishyamiranije umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo inkambi y'agateganyo Nkamira niyo kwikubitiro yakiriza impunzi kufatanya n'imiryango nterankunga izi munzi zivuga ko zagiye zibona iby'ibanze birimo amazi meza ubwiherero naho kuba gusa kugeza ubu hari imbogamizi zigifite zirimo aho kuryama ibiribwa ubucucike ibibazo bijyanye n'uburezi n'ibindi ubwijuru rya Amerika yasuraga kuri uyu wa gatatu yaganirije bamwe muri izi mpunzi nyirabihogo Anan umugore dusanze yicaye hanze arimo guhata ibirayi byo kurya we n'umuryango we w'abantu munani avuga ko kuryama bisanzuye kuri bo ari ikibazo
ariko bakatinya n'igitsure cy'ababyeyi
Nyiramugisha Antoinette ni umubyeyi twite dusanze ariko takazuba nawe yibaza uko nabyara azabaho we n'umwana we
cya tubana umunane mu nzu wenda bakajya batushyira buri muntu mukumbake turi umutekano twisanzura nyine wanabyara ukabona aho ukarabira nangwa aho wamara ukaraba ukabona aho isigira utuvuta turasaba ko twakwimuka nk'utya bari kutwimura tukimuka turabyishimiye cyane pe
uretse ikibazo cy'uburyamo uyu mugore yabwiye Ijwi rya Amerika nyirabihogo Anna yongeye kubwira Ijwi rya Amerika ko kubona ibyo kurya ku bana badafite nabyo bitamworohera na gato uretse igihe yabonye umugiraneza umuhuturayi two guhinduranya ibirimo ibishyimbo n'umutsima w'ibigori bahabwa
no kutugaburira neza ni indyo imwe turya dore ibishyimbo baduha nawe urabibona niba bihiye bisa n'ibimaze igihe hano usanga abana bibananiye buriya mfite nk'akana akana mfite gaheruka ku ibere n'akana k'imyaka itandatu ariko ko kikanywa igikoma banywa igikoma dore n'aba ngaho rero nk'akariya ningira ugashakira igikoma kuyabona rero nabyo urumva kubona amafaranga ni ibintu bitugoye cyane
umugabo wa Nyirabihogo ni umusaza w'imyaka 60 umaranye uburwayi bwe butandukanye igihe kinini umugore we asobanura ko kubona ubuvuzi bw'izo ndwara bitaborohera
hano baratuvura bya bindi byangushye ariko yari ibintu urumva nk'igifu arwaye stoma arwaye umwijima arwaye impyiko hari igihe tubona bitashobotse twajya no ku ruhande
uretse kutabona ubuvuzi buhagije ku mugabo wa Nyirabihogo Mukeshimana Esperance umubyeyi w'abana babiri dusanze muri iyi nkambi ya Nkamira nawe nk'umwana w'imyaka 15 ufite uburwayi bw'amaso ntabasha kwiga neza
bavutse bafite amaso nyine atakomeye ubwo iyo bari ku ishuri uwo w'imyaka 15 ni umuhanga ku ishuri ariko akenshi afata mu mutwe ariko kureba ntareba neza
izi mpunzi z'abanyekongo kandi zisaba ko ireme ry'uburezi kuri bo ryakongerwa
asa naho we atiga neza ndetse akeneye kwiga bihagije
guhera ku wa mbere w'iki cyumweru minisiteri ishinzwe ubutabazi bwihuse minema iri kwimura impunzi ziri mu nkambi y'agateganya Nkamira izijyana mu nkambi nini ya Mahama iri mu karere ka Kirehe mu burasirazuba bw'u Rwanda nk'uko twabitangarijwe n'umuyobozi w'agateganyo w'iyi nkambi akaba n'umukozi muri minisiteri Rwanyonga David ibi biri mu rwego rwo kugabanya umubare w'impunzi ziyirimo kugira ngo izindi zikomeze kwinjira mu gihugu zibone aho zijya uyu muyobozi avuga ko bimwe mu bibazo birimo iby'amashuri bizakemuka kuko abana bo mu nkambi biga bazatangira n'abandi mu mwaka w'amashuri uzatangira muri uku kwezi kwa cyenda
mu nkambi ya Mahama hari ibikorwa remezo by'amashuri biri ku rwego rwiza bishimishije bitandukanye no mu nkambi ya Nkamira y'agateganyo kuko twifuza ko abana baduhungiyeho bajya ku ishuri mu kwa cyenda ni umwe mu bari munini waba arimo kugenda kugeza ubu ngubu turimo kwibanda ku miryango irimo abana bari mu myaka y'amashuri
Bwana Rwanyonga yatanze ihumure ku bafite uburwayi bwihariye bo muri iyi nkambi
n'izindi serivisi zitangirwa mu zindi nkambi ziba zisumbuyeho ugereranyije n'izo mu nkambi z'agateganyo niyo twareba ku rwego rw'ubuzima ubushobozi bw'abaganga cyangwa bw'ibitaro mu nkambi zihoraho buba bwisumbuye ku rwego ugereranyije n'ubuvuzi cyangwa na serivisi cyangwa n'ubushobozi bw'ibitaro biba biri mu nkambi z'agateganyo
abasaba ubuhungiro bamaze kwimurirwa kugeza ubu bose hamwe n'igihumbi 193 bamaze kwimurirwa mu byiciro bibiri ikindi cyiciro kizajyanwa mu nkambi ya Mahama ku munsi wo ku wa mbere utaha kugeza ubu ku munsi umwe abantu bari hagati ya 48 na 50 nibo binjira mu nkambi y'agateganyo ya Nkamira baza baturutse mu bice bitandukanye birimo Kirorirwe Kibumba n'ahandi Gloria Tuyishime Ijwi rya Amerika
Gabriel Tshishime tukira muri Republika ya Demokrasia ya Kongo hafi yaho watubwira giyo nkuru mukinyo basketball rw'ubwenegihugu bwa Kongo Bismarck Miyombo ukinira ikipe ya Phoenix Suns muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arasura abakwe mu byabo ni ntambara mu burasirazuba bwa Kongo Ali Asanka Darius
Akigera ku kibuga cy'indege umukinnyi w'ikipe ya basketball ya Suns of Phoenix Bismarck Biyombo yahise ajya gusura abasore bakora e-sport bari bamurindiriye benshi kuri Kivu International School aho ari kimwe mu bibuga bikomeye bya basket mu gihugu cyose mugihe yavuganye n'abanyamakuru yamenyesheje ko nibyo yaba atuye muri Amerika urubyiruko rw'igihugu cya Congo cyane cyane rutuye mu burasirazuba mutera gahinda ku ruhande rumwe ariko ko kurundi ruhande rumutera ikize
le pays doit faire quelque chose pour nous et tout ça mais à un moment donné on doit commencer à aider
bituzaje turindira ku gihugu kidufasha tugomba kwibaza ese natwe ni iki twakimari niyo mpamvu nzakomeza kugira inama urubyiruko kugira ngo rurebe uko rwateye imbere iyo mbishaka nari gusigara iwanjye muri Amerika ariko mfite icyizere ko ruzubaka iki gihugu
moi je crois qu'ils feront mieux que nous sommes en train de faire
mu kiganiro yagiranye n'uru rubyiruko Bismarck Biyombo yarusabye ubumwe ubwiyunge n'ukwihanganirana mu buryo bwo bwose ita ku kibazo cy'amajyambe yongeye ko ibintu byose bisaba ubushake kandi ku rubyiruko rutagomba gukurikira intambwe z'abadakunda igihugu
on continue à faire le nécessaire mais ça c'est pas seulement le travail de la
fondation dukomeje gukora ibishoboka byose ariko ntabwo ari Bismarck wabirangiza tugomba gushyira ubwenge hamwe tugafasha bene wacu gutanga ntabwo ari amafaranga gusa n'umwanya nawo dushobora kuwutanga
vous savez apporter quelque chose c'est pas seulement apporter l'argent deux fois c'est le temps que vous donnez deux fois c'est l'énergie
abakinnyi ba basket batandukanye yahuye nabo bishimiye ubona ko yabasuye ntabwo barangije badahamaga abandi bakuri izindi siporo nk'umupira w'amaguru volleyball ibifunsi cyangwa se na karate gukurikiza uru rugero Ariel Kambare ni umukinnyi muri basketball cyclone y'Igoma izo zize ni ukugera muri Amerika aturuka Igoma
Nawe ushobozi tubuze twe nk'urubyiruko rwo mu ntara ya Kigali ubu ariko dufite ikibazo cy'imfashanyigisho
uru ni uruzinduko rwa kane uyu mukinnyi agize mu myaka icumi hano mu mujyi wa Goma bamaze kubaka ibibuga bigera ku icumi bya basketball hirya no hino mu mujyi wa Goma ibitaro bibiri n'ayandi mazu agera ku icumi yubakiye imiryango igera kuri mirongo itatu n'itandatu yabakuwe mu byabo yakurikije urugero rw'undi munyekongo wakinnye muri Amerika Mutombo Dikembe amakuru dukesha abategura gahunda ze kuri wa gatanu yageze mu mujyi wa Bukavu mu ntara ya Kivu y'Epfo arasubira i Goma ku wa gatandatu ajya gusura inkambi zitandukanye zirimo abakuwe mu byabo n'ibirwano hagati y'umutwe wa MA 23 n'ingabo za leta FARDC Ali Asanka Darius ijwi rya Amerika i Goma
mu Burundi mu mpera z'icyumweru gishize leta yakoranyije inzego zirebwa ni imibereho myiza y'urubyiruko inama yari ifite insanganyamatsiko igira iti ejo hazaza heza h'urubyiruko rwo mu Burundi ejo hazaza heza hava mu magara meza y'urubyiruko ni inkuru y'ubu rya Amerika ifatanyije n'abanywanyi bayo mu Burundi turayisomerwa na Thierry Ndayishimiye i Kigali mu Rwanda
mu kugurura ihwaniro ry'abegwa n'indero hamwe n'amagara y'ugwaruka umushikiranganji w'indero n'ubushakashatsi Professeur François Habyarimana yasabye abari bayitabye kwibaza inyigisho zibereye zohabwa ugwaruka kugira ntirubandanye rugwa mu kaga gategwa no kutamenya ubuzima ndoragitsina bwabo izo nyigisho zoza ziyongera ku ndero yo kuziko abana bahabwa n'izindi nyigisho bakura mu mbuga hwaniro yagize ati
ihangiro rya mukuru w'ihwaniro nukutelea nisho chose chotuma ndero katiku makara mienza kukua mienza mila wakuru kwa waka yu mshimila kukua ziliza na chane chane mwiki hile kukua waka kuma kushu la kilika haka kike ambele vijisi nukutila ta michoka ama kukila hale kike ambele ilana
Ugwaruka rero ruraburu kuri hagati y'ibyo rusoma ku mbuga hwaniro n'ibyo bigishwa mu mashure ababangamiwe cyane na bigeme umushikiranganji w'indero
Muko kujirani abambere barigire ugwaruka cyane n'iyabaga mu rwaka rw'abigeme kuko abari menshi azatumberaho twoga kuguhendeshwa utugamuke n'abagabo ugutezi langa nukutori kwa nabarizi lange lange bili nalanga bagoba izo lagie nilindi
uko kutamenya rero kwa makwataye abigeme mukaga bagakoresha imibiri yabo mu kurondera amanota batakoreye ibyo navyo biragira ingaruka ku munyeshure n'umwigisha
iyo bafashwe baranwa n'abatege ku ishure bagenda umurezi yabikoze nawe nyene agahanwa n'amategeko y'akazi ikintu kibi cyane kuko rimwe na rimwe usanga umurezi yakoze ibintu nk'ibyo yahinduye ku kazi agashikirizwa ubutungane ariko nabwo ukamabihizera rimwe na rimwe ugasanga banahinduye n'icyaha yakoze kugira vyorohere neza
umwigeme rero iyo yahohotewe canke agatwara imbanyi arahahamuka kubera gutungwa gatoke kandi natabagwa n'ikibano umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye nawe mu kugurura iryo hwaniro yarashikirije umubabara afise bivuye ko ababyeyi batwawe n'imbuga hwaniro bakibagira indero y'abana
icyo bivye n'icyo bimbura iyo ni guruka yisunze aho usanga mu miryango umukenyezi acuritse umutwe kuri wasapu umugabo ugasanga acuritse umutwe kuri wasapu umwana ugasanga ari muri fesibuke uwundi ugasanga ari muvyiwe bakavaho baja kuryama ata kintu na kimwe kiramba iterambere ry'urugo bashitseko kuri uwo munsi
umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ati hari n'abana babesha ababyeyi babo ko hakenewe amakaye y'ibyigwa bitabaho kugira ngo baronke amahera baja gukoresha mu buhumbu Angeline Ndayishimiye umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ivyo gukora imibonano mpuzabitsina bakiri bato rero ku miyabaga imwe imwe yo mu Burundi sagaseseshwa rumuri mu cegeranyo c'umwaka w'2022 cakozwe n'umugambi w'igihugu ukurikirana ibyirondoka rijanye n'amagara meza basanze ibiharuro biteye akoba abigeme bari hagati y'imyaka 10 na 14 bagiye gupimisha imbanyi bangana n'392 muri abo 174 nibo bibarukiye kwa muganga bakibaza ko abasigaye boba barakoroye imbanyi canke bakibarukira mu mihana ibyo bigashobora kugira ingaruka mbi kuri abo bigeme mbere bagashobora no kwasiga ubuzima mu rugero rwari hagati y'imyaka 15 na 19 baharuye abagera ku 553 47 ariko abibarukiye kwa muganga bakaba bangana n'388 na 555. Ku bijanye n'inkurikizi z'izo mbanyi abari hagati ya 6% na 19% barahandurira indwara y'umukigo abari hagati ya 19% na 26% nabo bahandurira indwara zifatira mu bihimba by'irondoka imigambi yotuma ibyo biharuro bigabanuka yarashinzwe mu gihugu cyose hari amavuriro mugenzi w'ugwaruka yashinzwe aho ugwaruka hagumbirizwa rukigishwa rugahanugwa mu bijanye n'ubuzima ndoragitsina hari n'imigwi ku mashure bigishwa ibijanye n'ubuzima ndoragitsina n'intonde z'ibyigwa zimwe zimwe harimo inyigisho zo mu mashure zijanye n'ubuzima ndoragitsina ariko intambwe imaze guterwa sinini cyane umuntu rero yo kwibaza ico bivako mu mugambi w'igihugu ujejwe irondoka rijanye n'amagara meza Sadike niyo nkuru ati amavuriro mugenzi w'ugwaruka aracari make mu gihugu
namavuriro mu byo sanswe akora yongera ko kanuka kabirya ko kwakira neza ugwaruka kugira ngo ugwaruka ruyisunge ruyiture rwisanzure ruvuga ibyo rushaka basaba amakuru meza yizigiwe kugira ngo ashobore gufasha amagara yabo kibazo nuko yo mavuriro mugenzi w'ugwaruka ntarakwira mu gihugu cyose nk'ubu nababwira yuko mu Burundi turafise nk'amavuriro ashike hafi 200 muri ayo ukaje usanga buri mugenzi w'ugwaruka turi hafi mu 800 no kuvuga hariho amavuriro yandi menshi atashobora kuba magenzi w'ugwaruka
Muri uwo mugambi wa leta baremera ko nubwo badahuza ku nyigisho batanga abo mu madini nabo mu magara y'abantu baruzuzanya. Sadiki niyo nkuru.
Ntidutegereza kuvuga bimwe ariko turujuzanya. Umwe agakinga kugira ngo abana bashurashure ariko kwa muganga twebwe ni wamaze kugwa mu kaga canke agira ibibazo turamufasha kugira ngo magara yiwe abandanye amera neza canke umuntu abashaka akavuga ati jewe mu mutima namaze kwifuza ibyo bintu baramufasha kugira ngo hari abantu usanga bagorana gose nabo saba gutabwa kwa muganga turahari kugira ngo dukingire imigu yose ku buryo amagara yabo ntahungabane.
None mu mashengero ho babona ho kogwiki eraje haruna nkundu wiga yaserukiye abayisilamu.
Muri byo rero kugira ngo dutere intambwe nini ziboneka dushe niko dushika ko nuko dukuye gushira ingufu hamwe twese ataguhendana atari uko abamwe baza gutega inyereka abandi bamwe ariko bashamye ingufu bane gashamye ingufu bashaka kuza kuyisambura cyangwa bagira ibihushanye. Hanyuma ubugira kabiri tumenye neza yuko ikicago kuba carashitse mu gwaruka dufise mu bana dufise carafashe umwanya munini kugira ngo kibe kicarateye intambwe kigeze ku imunsi. Zumbikane ko tweza na tugufata umwanya ukwiye ntitujye tuvuga ngo mu minsi ibiri itatu biza biheze
ariko icitonderwa ni ukubanza bakiga neza umuzi w'ikibazo kugira ngo ntibave bihenda bavura indwara itari yo. Nkundu wiga haruna ati muri isilamu dushira imbere kwigumya kugwaruka rukirinda ubusambanyi batarubaka kandi kubwiwe ingeso y'urugo ntiyubaka urundi.
Hanyuma hariho ibintu usanga bigezwa mu isi ugwaruka ruvuga ngo ruronke ubwigenge rufata ingingo zabo ibyo turaze yuko mu ndero y'ikirundi naho turi mu isi tera imbere dutifata cyo kimwe twe turafise imico y'iwacu abana bagomba ko bafatirwa ingingo n'ababyeyi mu gihe batari kubarabarenganya.
Eraje haruna nkundu wiga arashimikira kandi ku ndero y'umwana kuva ari mu mbanyi ya nyina kubwiwe y'umwana yibungenzwe mu rukundo hagati y'abubatse akonswa neza akura ari umwana yuzuye aringaniye muri byose yumvira ababyeyi iyo bamuhanuye ariko kandi haraho umwana akura ari umugumutsi bivuye ko atitawe ho akiri munda ni nyuma yo kuvuka. Mu mashirahamwe akurikiranira neza y'umwana Sojepaye nabo bari bitavye iryo hwaniro. Ijuje Amerika ryabajije Bizimana Fredi Yeriti habuze iki kugira ngo urugamba rwo guharanira amagara meza n'ubuzima bwiza mu gwaruka hatrushike kwihangiro ryuka ta mwana yobagitwara inda tifuza akiri ku ntebe y'ishure. Nawe yagize ati
icyo tarashikako n'ukuntu twofatanya iriterambere n'inyifato yatwegwa abavyeyi n'abantu bose bakuze kubera yuko ari byo ufatanya bajya abana batwara inda z'indaro ntibazitwazwa nabo bigana 30% bazitwazwa n'abakuzi bo bareze aho simvuze ngo nibajya barimo ngo mvuze ko namba ari umukomersa namba ari umufonksiyoneri namenye ko ari umuntu akuze yamuhendeje icyo tuntu.
Urundi gwaruka nagwo rugwa mu mutego iyo ruriko ruragerageza kwigana ibyo gwabonye mu mareresi rusanga mu mbuga hwaniro
hari amareresi ibiterasoni turayagira naho duciye hose wa mwana ageze mu bigero ariko arasha ariko ararumba arumva neza iyo arabyinye n'abandi bagira ko nawe yo kwigana kwihangana ni kandi iyo umuntu acihanganye Imana ifise ingene yabiteguye yaba umukobwa yaba umuhungu ararota mu ijoro uri gukabandanya ubwenge mugabe yakuye icyo canzo Imana yaciye ni ukuvuga kwa kurota mu ijoro ntikugaruka ni hamwe ucubona umukobwa arebagana umuhungu arebagana aja kurondera umukobwa wanaka umuhungu wanaka kubera iki akanzi Imana yaciye aheje ukazibira.
Bizimana Fredie asaba kugwaruka rutoguma ruharanira uburenganzira bwago muri byose ahubwo hogoshira imbere ibyo rutegerezwa gukora kugira ngo gubahirize imico na mugenzi wago amategeko akubahirizwa.
Ikibano umuryango ubakwa no kubaha amategeko ivyo cyotunze ndariza ndindara zigabanuka ninafaga nti ushigikire ibyo twumvikanye duhere mu muryango duhere ku ishuri no mu ryashengero ryacu muga iyo nyabutatu niyahava ni ukuvuga ngo icyo umwana arabye mu muryango bamwisha mu muryango gihure nico ku isengero gihure nico ku ishuri tuzofata uhashitse.
None ugwaruka rusaba iki kugira inda z'indaro n'inkurikizi zazo zigabanuke. Inamahoro Magigi Neze arongoye urwego rw'igihugu rw'abakorera bushake rwishinze guteza imbere ineza y'ingo n'imiryango ati turakeneye amakuru y'ukuri kandi yizewe.
Ayo makuru rero atomoye kandi yizeye aho dukeneye cyane cyane tuyakeneye kuyakura kubavyeyi bacu batubwiza ukuri ntibaze baradutinya ko turababo baduha umuco ukwiye nimba ho bahariho umuvyeyi adafise ayo makuru atumirira urugo rwarukuja kuri ayo mavuriro magenzi y'urwaruka
kandi abana basaba ababyeyi gutahura ko kubwira umwana wiwe ibijanye n'ubuzima ndora gitsina atari kumuroha mu ngeso mbi inamahoro magigi neze
kandi ko ababyeyi ntibumve yuko kubwiza umwana ukuri bivanye n'imyaka ageze
inshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho kuri uyu mugoroba naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro hano ku ijwi rya Amerika kuri mikro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma umugoroba mwiza. Thank you.